Radio Indundi Culture amakuru mu kirundi
ndabahaye mwiriwe mwese muteza amatwi ibiganiro byacu kazima no makuru yo kuri no mugoroba agizwe na bino bikuru bikuru. Ibitaro bitakira abagwayi bakoresha ikarata kamo ni kimwe mu vyidogewe na bamwe mu bashinga amateka u Burundi, aho ngo hari n'inzandiko zivuza gukoresha izo karata ariko ibihakanwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, aho bwemeza ko gushika ubu izo karata zakigwa mu mavuriro ya leta. Mu ntara ya Burunga hari ubusuma bw'ibikoresho bumaze iminsi bwibonekeza mu mva ziri mu kaburi kahitwa Ruracenyeka ni ku mutumba Rugomere mu gisagara ca Rumonge. Abanyagihugu begereye iryo tongo ry'abapfuye bavuga ko ivyo bishobora kuba biva kukurondera amatungo. Urongoye zone Rumonge amenyesha ko ivyo bikogwa n'abasuma ariko abazofatwa bazohanwa. Nayo mugwi w'ubumwe bwa Afrika urabivyindero urahamagarira ibihugu kugaragaza imigambi y'inyigisho dushingiye ku iterambere ridakumira kugira ingorane zihanze indero n'inyigisho ku bigeme n'abakenyezi zituzwe. Muri ano makuru turababwira ihiganwa ry'umupira wa rugby ry'akarere rizoba kuri uyu wa gatandatu Bujumbura mu Burundi. Ano makuru hamwe n'ayandi ni mukanya.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kuba hamwiriwe ano makuru mugira mu yashikirizwe na Kristali Zarerimana fatikanije mu hinga bw'ivyuma na Matiyo abona Yesu. Tuyahereye mu bijanye n'umutekano, hari ubusuma bw'ibikoresho bumaze iminsi bwibonekeza mu itongo ry'abapfuye ryahitwa kwa Ruracenyeka ni ku mutumba Rugomere mu gisagara ca Rumonge mu ntara ya Burunga. Abanyagihugu begereye iryo tongo ry'abapfuye bavuga ko ivyo bishobora kuba biva kukurondera amatungo, basaba leta ko yokora ibishoboka mu gukingira agateka k'abantu bafubwe kandi abakora ivyo bahanwe. Urongoye zone Rumonge amenyesha ko ivyo bikogwa n'abasuma kandi abazofatwa bazohanwa. Ni inkuru tubaza Claire ya Kankundi.
Abo banyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge ku mutumba Mugomere zone na commune Rumonge mu ntara ya Burunga bavuga ko batangazwa n'ingeso mazindwi harangwa yo kwiba ibikoresho mu itongo ry'abapfuye ryahitwa kwa Ruracenyeka.
Abanyagihugu baho babonye nk'uko ari ubugizi bwa ntabwo budasanzwe ko none ko bafata bakarandura hari ntabwo twasanze serike batitwahaye.
Nibaza ko ari bisuma vyo mu ijoro ahanini turiko turaraba nk'amakaro turabona ko abayagiye kuko nk'iryamva uyiravye ari kwa makaro ngaho hejuru none nta yarisigaye ko nahora numva bavuga yuko imva zisambukwa. Sinari bwa bibone ngaho iwacu kubona umuntu yahamba mu iteka hanyuma bakaca baza bagasambura ni ibara kandi bari iterimivumo.
Ivyo bamwe bibaza ko ari ibikogwa mu kurondera ubutunzi mu bundi
bona yuko hoba harimwe ibintu tuvuge nk'ivyo amareba barondera kuko nta kundi twobibona ko busuma bw'amaronko ijanye n'ubugeneke abantu barondera mu bintu by'ubutunzi ku buryo bwinshi.
Basaba leta ko yokora ibisho boka mu gukingira gateka k'abantu baba bahafubwe. Ikindi basaba nuko bafashwe bakoze ivyo boheza bagahanwa nuko haragirira ibitungwa aho mu itongo ry'abapfuye bikabuzwa.
Basaba leta ko yokora ibisubuka byose kugira ngo aho hantu hakingirwe abo bantu babikora ivyo bintu bagafatwa bagahanwa. Uwo muntu ariko arayagura akaraba ayo makaragura yariyo arayakoritwe uwo muntu ariko yadandaza akavuga iyo yakuye kuko birateranye isoni cyane. Mu bisanzwe ahantu hamaze gusinguka umuntu ntihakwiye kuragirwa ibitungo kuko ko bari guhonyanga gateka kazi na muntu. None impene ntizoza kumuhonyanga ko canke inka umuntu aragiye impene yaragiye inka ahanwe.
Urongoye zone ya Rumonge asigura ko ivyo bikogwa nabo yitabasuma. Hamza Sinankwa na bose ashikiriza ko ubu haciye hashigwaho abahararirira kugira ivyo vyo kwiba bituzwe agahamagarira abahashinguye ababo kuraba ko imva zabo zitononekaye izameze nabi bazisanure. Uwajeje intwaro aragabisha abazofatwa baje kwiba aho muri iryo tongo ry'abapfuye akabuza kandi n'abaza kuharagirira ibitungwa. Ibintu bisa nk'ivyo vyaribonekeje inshuro zibiri mu kiringo kitarenga indwi zibiri mu kwezi kwa Ruheshi guheze uyu mwaka mu ntara ya Butanyerera aho haraba abantu bagiye mu itongo ry'abapfuye bakiba ibihimba by'imibiri by'abahahambwe.
Arakoze Claire ya Kankundiye. Mu gisata cy'amagara y'abantu bamwe mu bashinga amateka banegura ko ari bitaro bitakira abagwayi bakoresha ikarata yo kwivuza kamo, aho hari naho usanga hari inzandiko zibuza gukoresha izo karata. Abo batowe n'abanyagihugu babaza ko nimba hari ibitaro vya leta bitazakira n'ibizakira ari umutumire mu nama nshinga amateka mu Inondwe umushikiranganji w'amagara y'abantu Fidel Nkeza abahizi yamenyesheje ko gushika ubu izo karata zakirwa mu mavuriro yose ya leta ariko ko bifite urutonde bicako ino nkuru tuyibaza Alice Ndayizeye.
Abashinga amateka basigura ko umugambi wa leta wo korohereza abanyagihugu mu kwivuza hakoreshejwe ikarata bitaka hari bitaro bitariko birawubahiriza aho hari n'ibitaro byasohoye inyandiko zibuza kuyikoresha kuko bishikirizwa n'umushinga amateka Focus Bigirimana.
Ikibazo kijanye na kamu ngari bitaro bimwe bimwe genda bitazakira bitakira bene gihugu babituye iyo hoho hagizeho ba transfere kamukura nk'igihugu hagati akamubwira ko itaro byo ngaha ibujumbura vya leta ugasanga presence kamu barayimuteye ati twe hano twakira je rero n'ibitaro naciye ko sanga ari wafishaje ku bitaro yenteridiza izaje ya kamu umuyobozi w'ibitaro gasanga yasubiye ku rwandiko na kirebaze atubwire ibitaro byemere gukoresha kamu.
Umukuru w'inama ashinga amateka Daniel Gerazi Ndabirabe nawe abaza nimba ubushikiranganje bwo barashize mu migambi gutunganya neza ikoreshwa ry'iyo karata kugira abanyagihugu baronka gahengwe
mu bitaro ka iyi presence bakuvura canke imiti ndaweza ngo bakorohereze zijya rekomandasyo twarungitse hari cyo mwazikoresheje twumve ko muri PTBA mushobora kuba mwaravyiyumviriye canke mwasanze bidakenewe kugira ngo vyibure twumve ko abenegihugu bashoboye kuzoronka gahengwe cyane cyane muri ibintu bijanye n'ukoresha kamu.
Umushikiranganje w'amagara y'abantu Fidel Nkeza Bahizi asigura ko iyo karata ikoreshwa mu mavuriro yose ya leta ariko ko hariho ivyisungwa.
Misanzwe kamu irakoreshwa mu mavuriro yose ya leta haba amavuriro mato cyangwa amavuriro makuru makuru. Kibazo gikunda kuba nikihe nuko umuntu ava muhira agasimba nivo yateza kwivuriza akaja ku bindi bitaro mwico gihe bitarongitswe n'ibitaro bitoya byakwakiriye bikavuga biti zingwara ntizishoboye tuzirefeye ngaha kenshi naho baca basanga barihishije amafaranga mu bisanzwe babagize preference kandi kwa muganga ntitubuza umuntu wese kwivuza aho ashaka kuba hariho rero aho obafise afishaje buza gukoresha kamwe byo baramakosa cyane no kuri
uwo mushikiranganje amenyesha kandi ko hariko harigwa ingene uhinyanyurwa ikoreshwa giyo karata kugira bashireho uburyo bwo tuma abanyagihugu benshi bakoresha amakarata yo kwivuza hamwe n'ibiciro byoshigwaho aho umuntu yoheza kivuza ari hose bataravye ko ari kwivuriro rito canke rikuru.
Alice Ndayizeye hagiye kubisabukuru yitiriwe soko y'umuco w'ikirundi mu ntumbero yo gusubiza kanovera imico n'imigenzo vyaho hambere mu Burundi bimenyeshwa n'ishirahamwe Rinoxe ryateguye iryo sabukuru rifadikanije na leta y'u Burundi mu kiganiro n'abamenyesha makuru co kuri uyu wa kane hatangutse ibikorwa bijanye n'iryo sabukuru muri leta basaba ugwaruka gufata iya mbere mu kwitaho imico kama vy'abarundi ntibatwagwe n'amajambere gusa ino nkuru tuyibaza Jutamira tuzi.
Imvyino, indirimbo z'ikirundi, intambo, ingoma, impuzu z'ikirundi, imfungurwa n'ibinyobwa vya kera, ibikorwa vy'ubukorikori n'ubuhinga nivyo bizokwerekanwa muri iryo sabukuru serukiramuco. Bruno Roger ajuje inyandiko muri Linux ishyirahamwe ryateguye iryo sabukuru aravuga impamvu yiyumviriye bwa mbere iryo sabukuru.
Tumaze kwihweza twabura yuko uko imyaka igenda irarenga hari ibintu byinshi biza akaranga kacu bigenda biratituka bikibagirwa cyane cyane mu rwaruka rwacu uko abarundi ba kera bari babayeho ibyo bafungura uko bambara imbyino hari n'imigenzo myinshi iriko iratituka. Iri sabukira muco ryitiriwe isoko ry'akaranga ni intererano yacu mu kurinda no gukomeza akaranga ku Burundi.
Mu bushikiranganje bw'urwaruka inkino n'imico kama baremeza ko hari imico kama y'u Burundi ishobora kuzimangana ugwaruka rutayigarukiye. Harine Munyameza n'umuyobozi mukuru ajeje imico kama y'u Burundi.
Abakiri bato benshi baratwagwa cyane n'ivyerekeye ubuhinga bwa none ugasanga ntibijukiye cyane kumenya umuco kama ugasanga byaribagiwe kwinjiye cyane navuga nti n'iterambere rya none turivuza rero yuko abakiri bato bafata iya mbere mu gukwiragiza iyo mico myiza yamiranga Abarundi. Murazi ko kandi kahise kacu ku Burundi kandi gatangwa ku bunwa kuko n'abakazi benshi uzosanga n'abantu bariko baragera mu zabukuru bari mu kwitaba umuremyi gasanga byinshi mu byagiye biraranga Burundi bwacu hari ibyo haba byibagiranwa kubera ko ababizi benshi bari mu kwitaba imana rero ni byiza yuko ugwaruka nago nyine rufata ya mbere kugira ngo ico twokwita mu gifaransa yo patrimoine culturel immatériel abarundi dufise ko yo suri kamenyekana kugira ngo dushobe kugira no bwata masanamu canke ivyanditse bya turifuza yuko amashive yavyo tuyabika kugira ngo Burundi gwaruka ruzokwaruka bazoshobe kumenya ati mu Burundi hera byari byifashuka
Isabukuru ryiswe isoko ry'umuco ritunganijwe bwa mbere mu Burundi rizobera mu gisagara ca Bujumbura kuva ku magenekerezo ya 30 mukakaro gushika ku wa mbere myandagaro no mwaka ubushikiranganje bwo budandaje n'ingenzi hamwe n'ubushikiranganje bwo gwaruka inkino n'imico kama bufashe mu mugongo ya isabukuru bukemeza ko gukomeza imico kama y'u Burundi bizotuma igihugu gishika ku mbonakazoza cihaye
Shoton iratuzi ikindi gikorwa kigiye kubera mu Burundi ni ayanisha gurisha cyo kimwe n'amanama ajanye no kubonekera imigambi y'iterambere iciye mu burimyi n'ubworozi zizotangura ku wa gatatu kugeza ku wa munani ukwezi k'umunani twimirije mu kiganiro n'abamenyesha makuru catunganijwe n'ubushikiranganje bujejwe vy'ugwaruka hamwe n'ubujejwe ubudandaje n'ingenzi n'abandi vyega Riziki Jacobo umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujejwe vy'ugwaruka yashikirije ku Burundi buzoharonkera kunguko na cane cane ko hari abagwiza tunga bazoba bavuye mu bihugu bitandukanye kutyo bakongura ubumenyi abakorera mu Burundi Riziki asaba abakora imigambi janye n'uburimyi n'ubworozi kwitabira ico gikorwa mpuzamakungu tumukurikire
Mugani wa Afrika aracari intambwe itari ntubujanye no kubungabunga canke no kubundikira imigambi yiterambere cy'uburimyi n'ubworozi abantu barafise imigambi mbe iyo migambi uyimenya gute umaze kuyimenya uyibundikira gute imaze kubundikirwa itezwa imbere gute imaze gutezwa imbere ija ku isoko gute muri iyo ntumbero rero Burundi bwahavuye buronka ikibanza cyiza mu gutunganya rino hayanishwa gurishwa cyane cyane bifatiye ku migambi yite n'ubworozi ku mugabane wa Afrika yahora bitunganya mu bindi bihugu bitandukanye ino nchuro ya 11 rero mu nama yabereye muri Tunisi Burundi bukabwa rosa amahirwe yo gutegura rino hayanishwa gurisha muri iyo ntumbero rero duhamagariye abafise imigambi itandukanye kugira ngo bashobore kuza kuhayanishwa n'abandi n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika ariko kandi n'ibindi bihugu byo ku isi bihora biza muri iyo nama tuzohuka cyane kubera uravye umuvuduko w'ibikorwa dufise muri ku kwezi kw'indwi no kwezi k'umunani urabona yuko Burundi buriko buraronka ubutumwa uvuga ati twebwe twifuza yuko mutunganye n'amahiganwa tuzobafasha kugira ngo bashobore kuronka uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi bitagoranye leta nimwe tuzokana n'ababijeje kugira ngo umuntu yorohegwe yinjire
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture amakuru tutayabandanirije mu gisata c'indero ingorane zihanze indero n'inyigisho kubigeme n'abakenyezi mu bihugu vya Afrika no Burundi burimwo zikoranije abahinga n'abandi begwa n'inyigisho nyene kuva kuri uyo wa kane Bujumbura mu biteye impungenge gusumba ibindi abagize ico bashikiriza bashimikira ku bukene buvugwa mu miryango indazindaro zifatanye no kubaka ingo hataragera Inambara zirutavana ko mu bihugu n'ibindi bituma urugero abigeme barangiriza ko amashuri yisumbuye ku mugabane rutarenga ibice 33 ku ijana igisata kirabe vy'indero mu muryango w'ubumwe bwa Afrika gihamagarira ibihugu kugaragaza imigambi y'inyigisho zishingiye ku iterambere ridakumira Norisindu Imana atugire kumuriri.
Ibyo nibyo bikuru bikuru habagize ico bashikiriza bashimikiye ko nk'ibihanze inyigisho kubigeme n'abakenyezi kuri uyu mugabane abaraho baba mu bihugu byaba 40 by'uyu mugabane bavuga kwizi ingorane zibujije iterambere akarere kifuza mu Burundi umushikiranganje w'indero François Habyarimana ahera ku bukene burangwa mu miryango y'amarasa n'uhumuriza
no vuga ko ari ingorane ari naco gituma ibihugu byose bya Afrika byihaye ihangiro yuko indero y'umwigeme n'indero y'umukenyezi yoje imbere iyo ngorane y'imiryango itifashe igabanuke n'umwana ava mu miryango itifise ashobore kwiga azoshobore guteza imbere igihugu cyamwibarutse Afrika ekanisi yose.
Nyamara nta bamwe mu bigeme bamaze kubirengera bagashika mu za kaminuza mu Burundi mu gihe cya none ntibaremye bafatiye ku buryo basigaye bigamwo aba ni bamwe mu biga muri kaminuza y'u Burundi.
Twiga ku buryo nyine no vuga ati buragoye ama depenses dukoresha ugasanga niyo yagoranye. Kubera nk'ibintu usanga bigoma bizimba cyane habavuye ruguru sanga baraduze kubwo badashobora kuronka moyo yo kubina.
Si mu Burundi gusa abakurikiranira hafi iby'indero bagaragaza impungenge mu bindi bihugu havugwa intambara z'urutavana ko ihindagurika y'ibihe n'ibindi byose bituma abanyeshuri bayatabagahunga arico gituma ubumwe bwa Afrika bubwiriza ibihugu kugaragaza imigambi y'inyigisho zishingiye ku iterambere ridakumira. Ambassade Selima Marika Kadadi icegira cy'umukuru w'uwo mugwa.
En investissant dans les filles et les femmes
Iyo dushigikiye inyigisho ku bigeme n'abakenyezi tuba dushigikiye n'ugwaruka muri kazoza no muri kazoza k'uyu mugabane. Inyungu yo kubigisha irengeye mu mashure ahubwo hibonekera mu kuduza ubutunzi kugwanya ubukene inkingi y'amagara meza guserukirwa kw'abakenyezi mu bya politiki ariryo terambere rirama rya Afrika.
Ibiharuro bitangwa n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika byerekana ko ku bihugu biri munsi y'ubugaragwa Sahara abigeme bashobora kurangiza amashure yisumbuye bageze ku bice 37% gusa. Mu Burundi naho ubushikiranganje bujejwe indero bwerekana ko abigeme bashobora kurangiza amashure y'intango bagera ku bice 57%, igice c'inyuma ya shure nshingiro kigashobora guhera bageze ku bice 33% hafatiwe ku vyegeranyo vyo mu mwaka w'ibihumbi 2024 mu gihe abiyandikisha za kaminuza bagiharugwa ku bice 25%.
Myavugwa mu gisata c'inkino Burundi buzokwakira higanwa ryo mu rukino rw'umupira wa rugby ry'akarere kuri uyu wa gatandatu ku kibuga ca Tampete i Bujumbura. Umuyobozi ajeje vy'ubuhinga mu ishirahamwe ry'ugo rukino Paul Carpe bakorishaka mu kiganiro yahaye Radio Indundi ikirito bavuga ko rizokwitabirwa n'ibihugu bitatu arivyo Tanzania, Uganda na Congo. Uwo muyobozi ahamagarira inzego z'igihugu kubandanya dushigikira urwo rukino mu kubaronsa ivyankenerwa kugira igihugu gishobore kuja kirakira inkino benezo. Kubwiwe ivyo ngo vyofasha mu gusononura ubutunzi bw'igihugu kurikira Polycarpe bakorishaka.
Haheze igihe kirekire twitegura dusanze kwa duhejeje amahiganwa national ya rugby yaba rugby ya kenze na rugby ya set ngo rukino ruzoba kwa gatandatu tariki 4/4/2026. Tufise amakipe abiri, amakipe national ni tournoi yo ku rwego rw'umugabane wa Afrika ngo muyaga migari ekipe ya national y'abakobwa na ekipe national y'abahungu. Ibihugu byamaze gukonfirma ko bizoshika ngaha kandi tumaze kuronka n'inyishu zitomoye ko bazoza ni igihugu cya Tanzania, ni igihugu cya Uganda, ni igihugu kibanye cya Congo. Ingorane nyamukuru tuhura ibijanye n'ibibuga, nta bibuga probably adapte kuri rugby dufise keshi dukoresha ibya football. Kindi kibazo dufise nicyo ubukene bw'imyambaro ujanye n'uburyo nibuke tamahiganwa kugwego hejuru ahari kubera ingwane zukura uburyo canke ibibuga bimeze neza igihugu kitirahomba ingenzi amahera baduha comments bizide umwaka ku mwaka make yo duga twasaba ko leta yo dufasha cyane katuronsa ibibuga bimeze neza karonka ibibuga bijanye na rugby gusa.
Polycarpe bakorishaka akabarongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru rugby mu Burundi ari nano tugarukije no makuru yo kuri uno mugoroba ku isaha 12:37. Ndabakengurukire mwese mwari muduteze amatwi yakoze Mathieu abona Yesu yakatuma amajwi abashikira ano makuru mwari ko mashikirizwa na Christ Arizalemana mu gijoro ryiza murakoze.